Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Itariki 19 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2018 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa gatatu mu kiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 tuganira ku magara y'abantu. Uno munsi rero turaganira ku ngwara ya gute. Ibiro by'ishyiramo mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko indwara zo mu makonyero ariyo mu ngingo ziri mu ndwara za mbere zitera ubumuga ku isi. Imwe muri izo ndwara rero nk'uko twabivuze ni gute. Iyo ndwara rero tukibaza uko iteye neza na neza. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye umuganga ari budufashe kuyiganira ko iyo ndwara benshi bavuga ko ari indwara itera cyane cyane abantu batunze barya ibintu birimo amavuta menshi, birimo inzoga n'inyama n'ibindi, ariko abandi bavuga kandi ko n'abantu basanzwe abanyagihugu basanzwe nabo nyene ibakarira. Rero twatumiye muganga Angelique Niyokindi mu Burundi yanonose iyo ndwara aze kudufasha gutahura byinshi kuri yo. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nkuko bisanzwe nimero ni ya indi nyene ni 1-202-441-931. Ndayisubiramo, nimero mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe ni 1-202-441-931. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ibiro by'ishyiramo mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko indwara zo mu makonyero, abandi bavuga indwara zo mu ngingo, ziri mu ndwara za mbere zitera ubumuga ku isi. Imwe muri izo ndwara ikaba ari gute. Niyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Ari umuntu muzi mu kibano agendana nayo, murayisobanukirwa iyo ngwara. Kaze rero mubaze ibibazo n'ivyumviro muganga. Twatumiye muganga Angelique Niyokindi mu Burundi yanonose iyi ngwara, ingwara zifatira mu ngingo. Twabashikirije inkuru ngufi mu makuru yacu yo mu kanya gaheze saa 12, kanya gaheze saa 6 nako. Iyo ngwara rero niyo twabaganirije mu ncamake. Mugenzi wacu Diane Ndonsi niyo yabashikirije iyo nkuru. Reka twumve mu ncamake ibijanye n'ingwara ya gute muganga Angelique yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonsi.
Muganga Angelique Niyokindi yanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo, atangura asigura ibimenyetso vy'iyo ndwara ya gute.
Ihera mu ino rikuru, irino rikuri ingingo ya mbere ikavyimba, igashuha, ikababara, hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo. Mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya kamukoze kakababara cyane. Iza bukwi na bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo, mugabo n'abagore barafata.
Mugihe umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakiri kare, ishobora kumusinzikaza kugeza imugira ikimuga, mbere hakaba n'abahakura urupfu nk'uko muganga abandanya abisigura.
Haba izo ngingo z'intoki, haba izo kumano, hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi, bikavyimba rwose. Bimaze kuvyimba urumva umuntu acaga bataraja muri krize cyane gose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turajya ingingo mvutse ngo twariye mu ngingo rero no kuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero ico gihingingo ntibigikora icitegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyene ibandanije itavugwa utwo tubuye tukaja mu bwonko hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe hari ababa bashobora gufatwa niyo ngwara inka buzozi kaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi imboga z'amashu ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nkuko muganga Angelique abandanya avuga
hariho n'imiti ishobora kubizana na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ngwara ya hypertension ivuduka ry'umurindi w'amaraso iyo bita madiuretic nayo narabiduza rero iyo byadugirwe n'ivyo hoho biba byoroshe kuko dushaduhagarika iyo miti
nubwo bikunze kuvugwa cyane ku ingwara ya gute igwara abagabo gusa uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara muganga asigura ko baba barayivukanye
uwo mwana acatangura kugira ububabare bwo muri zangingo akiri muto akaguma yivuza rero yari karivuza barashobora gusanga biduze nivyo sinakubwiye ngene bayipima barapima hari ivyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze cyo bita acidic iyo biduze rero haraho rero kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva ko bamuha imiti nuko bica bitevya ko zangwara z'ivyuririza ibiza mugabo kwa yitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga
abatarafatwa n'ingwara ya gute muganga Angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kuyigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti
akagerageza umubiri wiwe akaguma wunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota 30 yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota 30 yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubiri akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri ico gihe rero araheza iyo gute igatekana naho yoba yigwaye utarayigwara ntiyigeriza ivyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya vyase ko tubireka mugabe bishobotse twobihagarika
igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka 10 atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise vy'abayigwaye ari benshi mu gihugu c'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iyo nkuru yaduteguriye aganira na muganga niyo kindi. Twabwiye rero kandi ko twatumiye muganga kugira ngo tubandanye ikiyago kuri iyi ndwara kuri uno munsi aho tuganira ibijanye n'amagara y'abantu. Twakira umutumire wacu rero muganga Angelique niyo kindi. Mwakoze cyane kwita ubutumire ikaze neza mu kiganiro.
Mwakoze namwe kudutumira.
Tubutse ko muganga niyo kindi akorera ku bitaro umwami Regent Charles bita Prince Regent Charles I Bujumbura mu Burundi muganga abagwaye ingwara ya gute bavuga ko ari ingwara ibabaza cyane mu ngingo nkuko twavyumvise aho iyo ngwara ihera mwino ariko ubanza ukatubwira muri make iterwa niki cyane cyane twumvise ko hari abantu bayivukana hari ibindi bitera
murakoze iyo ngwara ya gute mu bisanzwe ikintu kiyitera ntibarakimenya neza aho bavuga bati kimico cyayiteye nka kujya dufashe nka malaria bavuga bati yatewe n'aka mikrobe muka bibiriho n'ibintu n'inkinka buzuzi yo gute umubiri w'umuntu niwo hari imibiri y'umuntu abantu baremwe ibishobora kwakira iyo ngwara ya gute rero hari inkabuzo izo nazo nizari nyinshi niho navuze nti hariho nk'izerekeye imiti imiti akarero natanze arije imiti bita madiretik ivura ingwara z'ivumbuka by'amaraso cyane bakoresha no mugihe umuntu agwaye agwaye amasiko hanyuma hariho n'abantu bafata ibifungurwa byinshi birimo amaproteine menshi cyane naho abantu banywa inzoga nyinshi zambiye n'izitambiye ziri mu bwoko bw'ibiyeri cyane ziri mu bwoko bwa Coca-Cola nk'uko nabivuze hariho rero n'indwara ibyo navuze bayivukana baba bafise inkabuzo badafise mu mubiri inkabuzo ntoro mwene bayivuga mu Kirundi mugabo bita HGPT iyo nkabuzo utayifise abasanganywe n'ubundi bumuga bwinshi rero ntaheva ngo ashobore ko ibinure tujye ibyo binure tuba twariye umubiri ubihingura ngo dukoreshe ibyo dushobora ibindi bigende niho rero yatagiriye gute ni ukuvuga rero nta wuvuga ngo indwara ya gute iterwa n'iki mugabo hari inkabuzo
ni ukuvuga rero kuri icyo kibazo nyine cy'uko bataramenya neza ahiva hariho kandi n'ikindi kibazo cerekeye ukuntu ikarira abagabo naco nyine kiracari ko kirigwa ko ntibaramenya neza impamvu ari abagabo ikarira kurusha abakenyezi
Urakoze iyo ndwara ikarira cyane abagabo nk'uko twabivuze bakuze kandi bari mu myaka 35 cyangwa irenga mugabo kandi n'abakenyezi barayirwara cyane cyane abamaze gushika mu myaka yo guca imbyara ariko kandi bagiye kuraba basanga no mu bakenyezi bakizara barabaho mugabo ku rugero ruto rero bariko baragira ibyigwa babonye kubera ko umukenyezi ajaraja mu kwezi ku kwezi ku kwezi ubintata harimo nibiri mwico ico cunyunyu ivyo binure birimo pirine bituma iyo guti duga rero bashe baba barafata yuko ishari sho gituma kubakenyeza ari nkeya gusumba kubagabo
murakoze cyane gose muganga kino ni kiganiro kijamba abanywanye bira dijwe rya Amerika reka twugurura imirongo ya telefone nabo nyene babaze bashikirize ivyumviro nkuko twareba twabajije n'abatwumva mwese aho muri hose ababa bafise abantu mu kibano canke mu muryango abayifise ingwara nabo nyene buhamagara bakabaza muganga ibazo bijanye n'iyo ngwara bagendana duhere ku murongo wa telefone na Samuel mwiriwe neza Samuel
mwiriwe
urahura komeye
yego ndakomeye cyane
kibazo canke cyumviye
none uwo mutumirwa twasaba undi ubwire ati none izo ngwara mwozivura gute
ngwara ya gute
tumwozivura gute
urakoze cyane Samuel reka duhakanye muganga ingene muzivura kuri icyo kibazo nyine cya Samuel uciugira ko ukatubwira niba imiti iboneka mu gihugu cy'u Burundi iroroshe kubona irazimbye bimeze gute
eko murakoze kandi ndashimiye na Samuel kuri icyo kibazo cyiwe indwara ya gute ni indwara ivugwa n'abaganga kandi iyo ndwara ego navuze ko ari umubiri ubusanzwe ushobora kwakira iyo ndwara mugabo iravugwa icyo twita mu crise hajye umuntu ababara akarinda aja kwa muganga icyo kirakira akamara n'imyaka n'iyenda atigeze ayigira wewe bakaheva akazaribuka yuko bamubwiye ko afise iyo gute mugabo agerageza agakurikiza impanuro za muganga ntiyagire crise yigeragira rero ingene bayivura imiti iraboneka mu Burundi kimwe gusa nuko usanga nk'abantu baba batayivuje kera bakarindira bakabanza kuronka indwara z'ibyuririzi bakazijya ngaruka mbi zayo hariho nk'utwo bita dutosingiriye ko utuntu tw'utubuye duca tuzimba iruhande y'iyo ngingo yagwaye ariko duca dutuma na za ngingo zitaba zikimeze neza zigororoka iyo rero bamaze kubwira utwo tubandikiye iyo miti yivura kubera utwo tubuye duca tuza turiswa tugabanuka tugatembera mu maraso kugira bisohoke baca bajya muri iyo krize benshi rero acakubwira ngo ndiyiwe umuti ngo nshanja muri krize ngo urumva nufuma ndawuheba awuheze rero ni hamwe rero ikibandanya igira za ikumigira izo ngaruka mbi mugabo iyo akurikije impanuro muganga yamuhaye arakira
no kuvuga ko yo kwihangana iyo miti akayifata naho bibamubabaza kuko hariho ingaruka zayo nziza ibirikirakora
Ego yo kwihangana na cyane cyane akamenya ko ari ingwara ategerezwa gukurikiranwa kuko ntiyoza kwa muganga rimwe ngo atavuga ngo imiti bampaye ntiyampigije ngo ndayiheze yo kwihangana gakurikiranwa abugize akamubakiye agacasubira kwa muganga akamubwira ko kamubakiye muganga acamusigurira neza nyine nabandanye ufata imiti.
Urakoze cyane. Tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Ngoboka. Amahoro neza Ngoboka. Uduhamagaye uri hehe?
Ngoboka muvugana.
Ngoboka.
Ubwo ni mu burasirazuba nyine nk'uko bisanzwe. Aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, aho ni mu kagari ka Kerwa. By'umwihariko mbanje kubashimira Radio ya Amerika mu kiganiro muri isanga mwaduteguriye, ni iby'agaciro kuri twese nk'abakunzi ba Radio ya Amerika.
Murakoze cyane. Duga ku ijambo.
Nibyo, kuko iyo ndwara yo mu magufwa mwaganiriyeho ni indwara igomeje gufata indi ntera mu bantu, kandi kenshi ugasanga ikabafata igasanga igize nk'umuntu nk'ikimuga. Nk'ubu urugero, hari umwana duturanye hano mu kagari ka Kerwa yavutse ingingo ziwe zihetamye amaguru n'amaboko. Agerageza gukuri wabashobora bagerageza kumuvuza ngo bashe kuba bamugorora kugira ingingo zongere zisubirane abashe gukura ameze neza biranga. Naho babonekeye amafaranga, babaca amafaranga yo kuba bamujyana mu bindi bihugu byo hanze bya kure kugira abashe gukira. Ubushobozi rero iwabo basanga nta bushobozi bafite bwo kuba izo ngingo zagororerwa mu Rwanda, ndetse bibasaba kujya hanze.
Bari basanze indwara yarabiteye bari gute canke kumureyo bari yindi ndwara ikomeye kurusha?
Basanze ari indwara ikomeye nyine, ariko bitavurirwa mu gihugu cy'u Rwanda, basaba kugira ngo bambuke imipaka bajye mu bihugu byo hanze bikomeye, abonane n'abaganga babizobereyemo kuba bamusubiza mu buzima busanzwe bw'ubuzima bwe. Ugasanga rero icyo kibazo kirahari kirimo amagufwa ifata abantu kugira ngo abaganga babizobereye babashe, wenda nk'icyifuzo cyanjye ngiye ukuntu nabyumva ni uko batworohereza nk'abaganga baba bazobereyemo bakajya baza bakadufasha, kuko nk'amatike yo kuba ngo twabona yo kugira ngo ingingo z'umuntu zibashe kongera gusubirana ubushobozi usanga umuntu atabufite. Kandi ni indwara ibikaze, buryo indwara yo mu magufwa buryo ni indwara mbi cyane, ushobora kurwara niyo waba ukoze ikaba yakugiraho ingaruka.
Twizere ko inzego zijejwe amagara y'abantu ziriko zirakumva kamuka uziteye kumbure shobora gufasha abanyagihugu cyane cyane batishoboye kubavuza ngaho mu gihugu. Murakoze cyane Ngoboka.
Namwe murakoze cyane.
Muganga, kuri iki kibazo cya Ngoboka, umwana muto yaba yaravutse afise nk'ibyo bibazo by'amagufa, gute yoba ari imwe mu ndwara zishobora kubitera ku muvuduko waho n'umwana usanga yarabaye ikimuga ku buryo buteye nk'ubwo Ngoboka asiguye?
Murakoze. Gute nayo iri mu gishobora gutera kw'izo ngingo zireka gukoranya n'umwana akamugara. Mugabo kenshi muri abo bana ikitse imbere si mugara ry'ingingo, ahubwo baca bagira ingaruka mbi zo mu masigo izo bita ricyaje renal, bakongera bigaca bijya no mu mutwe bakagira amansefalopati kubera ibyo byunyunyu bitasohotse. Kenshi rero abana ntibapfa umubwo intuza y'ubumuga, bicwa nuko umugongo haba hatewe cyane mu masigo. Ariko nayo irashaka kubigira mugabo nk'uwo mwana wa Ngoboka, nibaza ko yo kwegera abaganga hanini ishobora kuba atari gute mugabo ari indi ndwara y'ingingo.
Na gute nayo nyine kumbure umuntu agize amakrize kenshi biragiraho ahava akamugaranya kumugara ntashobore kuzinga canke gupfunya ukuboko canke kuguru iyo ikomeye cyane canke ni kwa kubabara gusa.
Murakoze. Ego, iyi ndwara yabandanije ikura batayivuye, hakagiraho haza utwo tuntu nababwiye tw'utuzimba cyangwa tw'utubuye tuza iruhande y'ingingo, turaheza tukaguma tuza ari twinshi tuza ari twinshi, mu nyuma tugatangura kujya amagufa agatangura kubungwa, utuntu dukoze ingingo tukabungwa, ibyo bita amakaritiraje na mambrane sinoviyare, gushikaho bihera amagufa rero agaca afatana. Aho uko haba hari ingingo k'umuntu yokonya cyangwa akagorora, ingingo igaca ikamugara cyo bita ankylose mu France aho rero umva ntabagishobora gukoresha yangingo yiwe kandi byo biraboneka cyane ugabo ku bantu bakuze babagabo baba bagumye cyankabuze twavuga ziri hafi yabo batajugije
murakoze cyane etwakire kandi ku murongo wa telefone Louis Michel amahoro neza
amahoro Oriane mwaone ndabashimiye ndabashimiye namwe muganga
murakoze
dore twaje ufite niba nakurikiye neza muganga iyo ndwara ifata abagabo gusa ntabwo nakurikiye neza impamvu ifata abagabo akabazo ka kabiri mbega nakera na kare iyo ndwara yabagaho cyangwa se ni indwara z'ikinyejana muganga akabazo ka gatatu iyo ndwara iranduzwa cyangwa se iriyanduza ndashaka kuvuga niba ari muri za ndwara bita za ndwara za banduza cyangwa se ziyanduza ikinyarwanda akabazo ka kane iri mu ndwara z'ubuhererekane imwe bita erediteri nongeye kubashimira muganga ndabashimiye namwe Oriane mugire umugoroba
urakoze cyane mushinga ntayo
ushobora kunsubiriramo akabazo ka kabiri
aka kabiri yabajije niba ari indwara kera yari ihari ni indwara ya kera yarahahoze yarahamye ikabazo ka mbere
akagatatu
akabazo ka
Reka nsubiremo ibibazo ndakeka na bifashe neza cyambere yabaje ati ni ntiyategere neza impamvu ingwara ikarira abagabo ifata abagabo aka kabira ati ingwara kera yarabaho aka gatatu ati irandukira aka kane yavuze ati ni ingwara ireditere y'ubuhererekane iva ku rimu muryango
murakoze rwose akabazo ka mbere abaza impamvu iyo ndwara ifata abagabo we yavuze ngo abagabo gusa mugabo nashaka ndamwibute ko ntifata abagabo gusa ariko ifata cyane cyane abagabo bagiye kuraba nko mu rugero ifata abagabo ku rugero runini gusumba rw'abakenyezi namusiguriye yuko mu bakenyezi ni imigwi ibiri hariho umugwi w'abakenyezi baba bamaze kuba ibicambyara bahejeje kubyara abo rero basha bayirwara nk'abagabo mugabo abakenyezi bakiri bato bakibaruka ni mu rugero rutoya naho rero icyo namusiguriye icyo abahinga bagerageje kubona ni uko mu gihe umukenyezi ajya araza mu kwezi ku kwezi guheze mu byo ata harimo n'ibyo by'ubunyunyu za pirine bituma agira krize ya gute iyo rero ni impamvu ituma abagabo barwara gusumba abakenyezi akabazo ka kabiri nawe yabajije ati indwara kuva kera yari ihari iyo ndwara niyo kuva kera gusa ibihugu cyangwa intara cyangwa aho dusanzwe tubaye cyangwa dutuye ingene abaganga bajya barayimenya niko bajya baravuga bati iyo ndwara yari ihari ni nk'uko kera bavuga bati ni indwara y'abatunzi kuko yatangura kumenywa n'abatunzi ariko bamaze kuraba bayirwara bakagira ibyigwa basanze baba abatunzi baba abakenye bose barayirwara urumva ni kuvuga yari iriho kuva kera mugabo ingene abantu bajya barayimenya ni bivanye n'aho babaye bikavana n'ubumenyi bagenda bararonka
ariko kandi hari n'abavuga yuko ari kubera aba batunzi bajya inyama n'inzoga birimo navyo nyine
yego kuko izo nazo ziri mu nkabuzo zikabura iyo ndwara bari izo nyama ziri mu ibonere n'izo nzoga
atirandukiza
iyo ndwara ntiyandukira na gato ntiyandukira niyabona uwagwaye iyo gute ntazareke kumuha yambu cyangwa ngo areke ko basangira ntiyandukira ikindi yabajije ko iri muri eredite naho ni ntiri muri eredite mugabo hariho umugumi ushobora kuba bavuga ko ari inumaradi familiyari ni ukuvuga mu bisanzwe bavuze ko ari iy'uruhererekane ni ukuvuga ko umupapa yayirwaye abahungu biwe bose bategereza kuyirwara ariko iyo gute si uko imeze gusa irashobora kwaduka umupapa y'isisi mu bana biwe hakazogira uwundi ayigira cyangwa no mu buzukuru niho bashaka bavuga ko yarabonetse mu muryango ishobora gusubira ikaboneka mugabo si itegeko ko abantu bose bo muri uwo muryango baca bagwara iyo ndwara ubu rero nshatse gusigura ko atari maladie hereditaire kandi ntiyandukira
murakoze cyane gose muganga Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu turiko turiweza indwara bitwa goutte mu rurimi rw'Igifaransa, ni ingwara ifata mu makonyero, ingwara ifata mu ngingo z'amagufa. Rero turafise ku murongo wa telefone twatumiye muganga Angelique Niyokindi akorera mu Burundi ku bitaro Prince Regent Charles, ariko aradufasha gusobanukirwa iyi ngwara. Katumira mate, turagaruka, murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, turi mu kiganiro muri Sanga, turi kumwe na muganga Angelique Niyokindi mu Bujumbura mu Burundi. Tuko turaganira ku ngwara ya goutte. Muganga, turi kumwe kandi nkuko twabivuze n'abanyonyi b'Ijwi rya Amerika ku murongo. Reka twakire Adelin. Adelin, uraho neza?
Yego, n'amahoro. Nimpore namwe ku Ijwi rya Amerika.
Yego, turaho, turashima.
Asha natwe turi ngaho, turakengurukira Uwiteka kabisa.
Adelin, wo bari umunywanyi b'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Muyinga canke ndi henze?
Ni Adele, umunywanyi w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge. Ni mu Rumonge jewe.
Ni vyiza, mu bumanuko bw'u Burundi. Duga ku ijambo, kibazo canke icyumviye?
Bwa mbere nashaka gutangura gushima ukuntu mwateguye ku vyerekeye iyo ngwara n'ukuntu mutumire yitavye akamo kugira agende arasigura ibitandukanye uwo muganga. Hanyuma nkaba nagira nti none hamuganga sanje hari ico aziko cane kuri iyo ngwara, ariko hakogwa iki kugire iyo ngwara babandanye bayikinga bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi? Hanyuma nkagira nti kuboba ni ukuvuga hariho ibitera iyo ngwara, muganga araza ko abisigure neza, hanyuma abantu tumenye ngene twokwirinda iyo ngwara ya goutte.
Urakoze cyane.
Hanyuma norangiza nshimira Ijwi rya Amerika ku kuntu mwitaho ibiganiro, na cyane cyane bivuga ku byo mu Burundi, ibintu nk'ibyo muze mwamuko. Hanyuma mutubwirize ibiganiro kuri iyi mirongo migufi ya shortwaves kugira tubandanye tubakurikirana atankeka, abatekinisiye banyu babandanye babyumviriza kugira babiduze mu Burundi tugwiriza ibiganiro aba ariko tubikurikirana cyane.
Urakoze cyane rwose Adela, turabandanya tugerageza. Urakoze cyane. Muganga, kuri icyo kibazo nyine cya Adela, utwigoro twoba turiko turakorwa two gufasha kumbure kumenyekanisha indwara, kuyivura n'utundi umusigurira twoba duhari mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya?
Murakoze, ndashimiye na Adele kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe kuri iyo ngwara nyine ya goutte cyangwa no kuzindi nk'utwigoro dukorwa dukorerwa mu bushikiranganji, jewe nkuko mwari mwabivuze n'ubwambere ndi muganga mvura ego noshobora kugira mugabo nk'icyo kibazo cy'utwigoro dukogwa kugira ngo ingwara igitanki yindi ikingwe inyishunzi zitomoye yotangwa n'ibyo mu bushikiranganze mugabo nanje nk'icyo novuga nk'umuganga mvura iyo ngwara samvuga nti uwo muntu wese yova yumva afite ibimenyetso z'iyo ngwara canke yumvise umuntu abifise yomubwira ati wegera umuganga kuko bashikiriye umuganga niwe acaheza agasigurira uwo muntu akamubwira ingene ari bwifate akamuvura kuko na nyamiti irahari akamubwira ingene inyifato n'imitafata nk'ubwigoro nabwo bwo kuvuga ngo bakinge ibyo nibaza ko nyinshi umuyobwa mu bushikiranganje murakoze
murakoze cyane ahubwo kandi namwe muganga ku rwego rwo kugerageza gufasha muri itaba ibiganiro nk'ibi inyerero Adela yobona yuko abaganga namwe nyine muri utwo twigoro two kugerageza gufasha kumenyekanisha iyi ndwara no kugerageza gufasha abanyagihugu rero Adela twamuhumuriza yuko abaganga nabo nyene bari gukora uko bashoboye urakoze cyane twakire na Adene kumuro Joseph nako Joseph kumurongo uraho neza Joseph
ndabumva
amahoro
amahoro mona mukirize umutumire wo muganga
arakumva
akabazo nari mfite kuri iyo ndwara ya gute uretse inzoga n'inyama mu bindi bihingwa ni ibihe bindi bihingwa bishobora gutera iyo ndwara ya gute mbifatiye kuko nanjye iyo ndwara njya nyirwara ariko hari igihe mba nariye nk'ibishyimbo nkabona iyo ngize ibyo bibazo byo gusufura iyo gute akandi kabazo kandi ese haba hari imiti yaba yakoroshyamo kuri iyo ndwara ku buryo yakira burundu ntiyongere kugaruka aba murakoze utubazo twanjye twaruka
murakoze cyane Joseph muganga duga ku ijambo duhereye ku kibazo cya mbere cyerekeye niba hari izindi mfugo uretse izo twanatuvuga iminsi yose inyama amavuta inzoga ariwe Joseph avuga ko ibiharage nabyo nyine yibaza ko bimutera izo crise
murakoze kandi arakoze Joseph no kuri twa tubazo twiwe nk'uko eregana babariye iyo ndwara ya gute ntiterwa n'izo nyama cyanke iyo nzoga cyanke iyo miti ibyo nababwiye ko biri mu nkabuzo kuko ikiyitera imvo nyamukuru itera iyo ndwara itazwi n'umubiri w'umuntu uba ushobora kurwara iyo ndwara rero yavuze ati mu bifungurwa ibifungurwa ni ukuvuga ko iyo ndwara ya gute ni ukuvuga haduga icyunyunyu bita acidirike iyo acidirike nayo iri mu bintu biba byavuye mu ihingurwa ry'iproteyine yitwa pirine amapirine ni ukuvuga rero yuko hari ibifungurwa byinshi birimwo harimwo ego no mu biharage birimwo bijya bifise ibinure byinshi no mu masho birimwo harimo no mu mata no mu biyoba biyoba naho ne zirimo ni ifungurwa nyinshi ziba zirimo ibinure byinshi mugabo babonye ko abafungura ibinure bivuye mu bikoko mu nyama z'ibikoko cyane nk'amata nk'amavuta ariko nibyo bikabura cyane ariko imfungurwa yari yose aho rero ni naho nababwiye nti umuntu yoba yumva afite ibyo bimenyetso yegera umuganga kuko urashaka kugira ibimenyetso ukababara mu ngingo mugabo atari gute rero akayegera umuganga umuganga amaze kubona ko ari gute niwe aca amusigurira agaca amubaza abaganga barabizi nyine babaza umurwayi indwara n'ingene abayeho agaheza mu ibyo rero afungura umuganga arashaka kumubwira ati wewe mu ibyo wawe ufungura ni iki nibyo ibyo birakunda gutera ikibazo ku barwayi benshi akubwira ati none jye ndwara gute gute kandi jye ntanywa inzoga kandi jye ntarya inyama ariko arashobora kuyirwara nk'uko na Joseph yavuze ko ariye ibiharage aregera umuganga azomusigurira neza ingene bafata iyo ndwara yiwe ikindi kibazo yabagira ati iby'imiti cy'imiti nayo nakivuze imiti irahari agiye agakurikiranwa n'umuganga Joseph arashobora kumara imyaka 5 cyangwa 10 atakirize ya gute afise kandi baramubwiye yuko ayirwaye
muga no kuvuga ko umubiri wiwe muri we hari hiyo gute muga ni basezerana n'umuganga akamubwira ibyo akora n'ibyo areka agashobora kubikirikiza iyo kize nta dosubira kuyikira
ariko nkuko mwabivuze urumva mu mfunguka Joseph azoba ariko ararya hari hazokwama harimo za perine mu bya vyunyunyu canke nkabo zavuze ko zishora kubandanya zivyura bwa bubabare hari umuti kumbure ashobora gufata ukagerageza kuringaniza ubwo rugero rwa perine mu mubiri wiwe
ego egiye mitira hariho iyo bitama igabanya iyo pirine rero niho navuze nti ashitse ku muganga yeheba kayifata kumbure sinzi ko mvuze amazina y'imiti ku iradi atari umuntu yeheba ataga muri farumasi atewume kandi naho imiti ishobora kugira ingorane ariko hariho imiti nico gituma navuze ko agenda akamukurikirana agiye akamukurikirana aramubarira hama agacamubwira imiti afata iyo miti igenda igabanya iriho kandi no mu Burundi turayifise kirano mu bihugu bibanyiro biriho
murakoze cyane je birafasha cyane kumva yuko ashobora kufata ukagabanya ibyo byunyunyu kugira ngo icariye cyose ntaguma agira ubwoba yuko kigira kibiduze birumvikana nuko rero twabivuze kwikarira abagore abagabo kurusha abagore hari urugero rw'imyaka usanga ikarira kurusha iyindi myaka
eko nari nanabishishijemo navuze yuko abagabo kuva ku myaka 45 bagiye kuraba nibo benshi bayigwara ariko abari munsi ya 45 si benshi mugabo bariho abakenyezi navuze yuko benshi baba bamaze kurenza baba bamaze kurenza ijya myaka yo kwibaruka bamaze guca kwibaruka nibo benshi baca bayigwara
donc birumvikana ko ari inzara indwara kenshi za mu rugero rw'uzabukuru
ego
bakiri bato ntibakarira cyane
oya ariko nabo barayigwara ntibakarirwa mugabo nabo barayigwara
hari bamwe bavuga ko imiti ishobora gutuma haba ingaruka kuko kumbure ni imiti umuntu akenera gukoresha ikiringo kirekire hoba hari ingaruka zibonekeza ku miti umuntu aba yafashe ziba ari nk'izi
imiti yo yikuvura iyo gute ego ingaruka ku miti si no kuvuga iyo ya gute yonyine umuti wose ubufite ingaruka mugabo kubera iyo miti bakunda gukoresha hari hiyiri mu bwoko bw'ibyo bita mate inflammatoire ayo nayo si meza kuguma uyakoresha ari nacyo gituma mu bisanzwe umurwayi ategereje kujya kwa muganga kuko bamwandikiye rimwe akumva araronsa agahengwa agaca avuga ati nzokwama nigurira wa muti ushobora kumutera ingaruka ku masigo cyangwa kuri estoma cyangwa agasanga wononye n'ibyo mu gitego nicyo gituma rero kenshi aca ategerezwa kugenda muganga aramuha urutonde nk'ikirangaminsi aramuha ikirangaminsi akamubwira ati weko tubonanye ubu byo bazize dusubiye tukabonana muri iki gihe byo bazize dusubiye tukabonana muri iki gihe rero uko babonana niko aca agenda aramupimira agapima bimwe bya gute agapima ibyo mu masigo agapima igitigu kuko igitigu n'amasigo biri mu bintu ari byo bituma imiti ikora ingene isohoka n'ingene ikora mu mubiri rero kenshi nibyo bakabaza bararaba kugira ntihagire ingaruka mbi iba
dusubiriye gato inyuma ku kibazo cya Joseph yari yabaje niba hari imiti ivura burundu gute ntibe ikiba mu mubiri irabaho
oya iyo yo kuvuga kuvura burundu rero iyo ntayibaho kuko nababwiye hari ibyo bita maladie systeme ni ukuvuga ko umubiri niwo wiyakirira iyo ndwara ni ukuvuga rero kubera ko umubiri wa Joseph ushobora kuba uyakira uwa mwene wabo Jean nawo ntuyakire ni ukuvuga rero yuko uwo niko yaremwe si ukuvuga ko bazoyimukuramwo ngo burundu ntaje kwigira ashobora kuyigwara uwo mubiri wamaze kuba wakiriye gute ntazovuga ngo narakize burundu
gusa agira ubuntu yuko ishobora kutamukarira kenshi ariko kandi wanavuze dukerageje gutanga icyizere nuko bavuze ko hari n'abantu usanga ta crise bagize n'imyaka n'itanu canke cumi
ego byo nibyo
murakoze cyane radio ijwi rya Amerika samiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda reka twongere tumira mate turagaruka murakoze
kwa nyaburunga
kwa nyaburunga
Ni kiganiro cijwe cya Amerika.
Kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa nyaburunga kijambo abarundi ba mu migwi itandukanye.
Kwa nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwa nyaburunga.
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga no munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Twatumiye kandi turi niteka ryo kuganira na muganga Angelique Niyokindi avurira kuri Prince Regent Charles, ibitaro Prince Regent Charles biri mu Burundi i Bujumbura. Ariko aradufasha gusobanukirwa byinshi ku ndwara ya goutte, indwara yo mu makonyero, indwara mu ngingo ikarira abatari bake. Abayigwaye bavuga ko bibabaza cyane, ariko kandi hakaba ariko aragerageza kudusigurira bimwe mu byokogwa kugira ngo umuntu ayifise abana nayo yugerageza kwivura kwivuza kandi n'abatayifise kumbure bakayirinda mu byo bakora, harimo yatubwiye kunonora imitsi n'ibindi. Turi kumwe kandi ku mirongo ya telefone abanywanyi bishwe rya Amerika bahamagara babaza ibibazo n'ivyumviro, bashikiza n'ivyumviro. Tubibuse mwese ko nimero mushobora guhamagara ko mukabaza muganga ni 1-202-44-1-993-1. Twakire rero ku murongo wa telefone Ndayishimiye, turi kumwe.
Ego,
muraho neza.
Ndaho ndashima.
Ni byiza. Kibazo cyane cyo
nagomba kora mutumire. Ama ikibazo je hanini ndiko ndagigira ku ngwara avuze zo makonyero, haraho umuntu afatwa n'ingwara y'uruti rw'umugongo ugahura ruha, none nawe byomworohera agiye aragira siporo byokoroha nkuko ariko arabishikiriza, canke hari iyindi ngwara hari iyindi muti umuntu yofata ushobora gufasha uruti rw'umugongo? Kubera abantu benshi ubuhura bagwaye umugongo n'umwana atarashya n'imyaka 30 gahura uruti rw'umugongo ruramurya ntiyunama nta kintu aterura. Nabaza ko iyo ngwara nayo yoba iyo umuntu agiye aragira amasiporo yuko nayo yomufasha kuba aramaze kabiri, cyangwa hari imiti umuntu yoza arajya kwa muganga ikamufasha, kuko kenshi igiye kwa muganga uhora bagutera amapeni ukama ku nshinga ugahura bigufasha imitsi mikeyi mu yindi minsi bikanga. Nashaka aze kunsigura uko byogenda umuntu afite icyo kibazo.
Urakoze cyane Ndayishimiye. Muganga, ku batamenyereye kumbure uruti rw'umugongo usobanurira cyane cyane abari mu Rwanda, kenshi usanga bimeze gute umuntu yafite ibibazo byo mu mugongo nk'uko Ndayishimiye bisiguye?
Murakoze cyane. Uruti rw'umugongo ni n'ututugufa ariko dutuma umuntu ashobora kuba yokwicara afise, ashobora guhagarara cyangwa akanicara. Rero nago ruri n'ingingo nyinshi, ko na nyaruti rw'umugongo hariho ururi ku izosi, hariho ahatumberanye n'aha mu gikiriza, hariho n'amaja hepfo. ahantu uvuga dukunda gukenyerera bakenyezi bakenyerera canke abasinga n'abagabo bakahambara ipataro canke umusipi rero indwara za nyaruti g'umugongo ni nyinshi uko ndayishimiye yavuze yavuga ati hari habakuze hari habakiri bato bayigwara kugwara mu ngingo ni byiza ko uwo mugwayi yagwaye yegera kwa muganga bagaheza bakamusobanurira neza na neza iyo ngwara y'ingingo gwayi yariyo kuko hari ingwara yavuze ngo araje kwa muganga ngo bakabatera mateni ngirana na mapenicilline batera ariko si kuvuga ko zose ziba zivuzwa n'uwo muti yavuze hari aho rero bashobora kuba bavura n'ikindi bakitaricyo ariko agiye kwa muganga nico gituma hari abaganga batoya n'abandi bagenda biga ibindi byo hejuru biga ibindi byo hejuru kenshi rero iyo agiye kwa muganga umwe abonye atabishobora acamurungika kuwo yibaza ko azi byinshi kumusonza agashobora kumuvura uruti kumugongo rero yavuze ngo none ngo bogira iyo siporo nabo ngo bogerageza bakagira iyo myimenyerezo ingingo imfungurwa yayo nk'uko nabivuze ni imyimenyerezo ingingo ibi y'urutoke cyangwa y'uruti rw'umugongo cyangwa y'ukuguru cyangwa y'ukuboko ifungurwa yayo ni ukugerageza ukaguma uyikonya usubira uyigorora nk'uko yitwa ikonyero nyine uyigumije iruhande rumwe uba uri kurayigirira nabi ni nk'uko waba utayifunguriye rero ati none umuti wobuwuhe ageze kwa muganga umuganga akabona iyo ndwara y'ikonyero iyo ariyo niwe atabona n'umuti bijyanye kuko uwo muntu ndayishimiye ashobora kuba agwaye umugongo afite imyaka 80 akaba ari kumwe n'uwundi agwaye umugongo afite imyaka 20 nibaza yuko iyo migongo atari imwe indwara si imwe nicyo gituma n'umuti utaza kuvumwa rero iyo amaze kwegera umuganga akamusobanurira umwumwe acamuvura ukwiwe sinzi ko yatahukiwe
numva mwasiguye bitari bike murakoze cyane rwose birumvikana n'ivyo kogwa birumvikana kenshi n'abaganga nkuko mwabivuze barakunda guhanura abo bavura n'abanywanyi bishwe rya Amerika iyo bahamaga yuko kunonora imitsi ari kintu gihambaye cyane gose uretse no kongwara z'amagufa ingwara z'imisoso z'inyama nazo nyene mu magara y'umuntu muri rusange murakunda guduhanura yuko twogira imyimenyerezo kunonora imitsi ari kintu ciza cyane ku mubiri w'umuntu mwanavuze yuko haba n'intoki nazo nyene ziba zikeneye kugororwa turabibona kenshi nk'ubunye abantu bakoresha amatelefone kenshi usanga intoki zitanguye gukongatara birakenerwa yuko rero tugenda tunonora n'imitsi yo mu ntoki murakoze cyane rwose rajishwe rya Amerika risamiranye Washington DC ku murongo wa telefone tubandanye twakira abandi batushikiriza ibibazo n'ivyumviro no ku murongo wa Facebook twibutse yuko mushobora kwandika ko ibibazo n'ivyumviro bakunze ibishwe rya Amerika twibutse adresse yacu ni VOA radio yacu kuri Facebook nkuko tubivuze naho nyene murashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro naho nyene tugashobora kubisoma tugabishikiriza muganga akabishura naho nyene
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika turi kumwe na muganga Niyo Kindi Angelique karadufasha ku ngwara ya gute. Muganga ku bantu bakiyigwara ubona wo bahanura iki mu byo butangura gukora vuba bakimenya yuko bafise ico kibazo mu mubiri.
Murakoze nk'umuntu atanguye kugwara iyo ngwara ya gute yogerageza akegera abaganga ico nico navuze n'ubwa mbere n'ubu nguma mvuga akegera abaganga bakamubwira ingene yifata hama nk'ubu dufate mu gihe yo bafashwe bukumbi kuko iyo ngwara ifata bukwi na bukwi mbere kenshi kunda gufata nko mu ijoro yara iyo ivuye kwabo bafunguye imfungurwa zirimo ibinure byinshi cyane inzoga zambiye tezitambiye ikunda kumufata mu gihe aba yiri waryoherwa yiriwe mu munsi mukuru akaza yumva mu ijoro abyutse inori kuri adakoma rero muri ico gihe ikintu cya mbere akora no kuvuga kwiyongenga cabanza akayiruhurira kenshi hari naho bisaba ko yoyibohera ku kantu kugira ngo ino ntirize ririgonda kuko uko gigonda niko ababara hanyuma bikenewe agashira ko akantu gakanye gashira ko akantu gakanye gatewe kuko haba hashushe cyane kandi hababara cyane hanyuma mu gihe yamaze kugira ibyo rero dufate mubimufashe nko mu ijoro hari aba atari hafi yo kwa muganga afite nk'umuti ushobora kumugabanya ububabare yo ufata hama mugaba abonye uko bishobotse ko yoshobora kujya kwa muganga agaca yegera umuganga rero akamubarira ingene amuvura iyo krize n'ingene yobandanye yifata no mu nyuma
izimo mu mfungurwa none twubwira abantu zoba ari nk'izihe umuntu yokwirinda kugira ngo utanayigwaye ntahave developer canke agira iyo ngwara n'inkizi
nkuko narubwiye umuntu agabanya izo mfungurwa zirimo ibinure byinshi bivuye nko mu bivuye mu bikoko na cyane cyane n'inkinyama nyama zijya bavuga ngo byandehuje cyane byandesenyate barinze bazigize nyama bakaziteka neza bakazitegura zigasha kuko iyo zahiye hariho ubushuhe ibyo binure bica bisha ni nacyo gituma kenshi bakubwire yuko iyo gute abantu bashobora kugira iyo krize baba bariye inyama cyane cyane z'impene kuko nizo zirimo ibinure byinshi bakajya zijya zo mu kabare kuko kenshi inyama zo mu kabare zijya botsa ntizisha neza ariko ayitwaye iyo mpene nyene yamuteye gute agakayiteka muhira bakayiteka neza bakayitegura iyo krize ntayigira kubera ibyo binure biba byahiye rero iyo bo kwirinda izo nyama zo mu kabare novuga ntizidahiye neza naho abantu benshi bazifungura hanyuma bakirinda kunywa inzoga nyinshi nkuko nende bivuze hariho ibintu bigoye gutahura kuko nakubwiye ngo inzoga nyinshi z'umwe sizo z'uwundi ari bishoboka yogabanya umwe ku rugero rwiwe ko hari uvuga ati jewe mu kirahuri kimwe hakabunda avuga ati jewe mu macupa atanu ubundi atinywa cumi urumva kuvuga nyinshi niho bigoye mugabo yogabanya ubumaze kuba yagize iyo krize ya gute rero aca agerageza icyo cyabimuteye yamaze kukibona acacigizayo kuko umuti wa mbere wo kwirinda indwara wamaze kubona inkabuzo yawo ukagerageza kwigizayo iyo nkabuzo
birumvikana impanuro nziza cyane turagushimiye cyane rwose muganga ku mpanuro ugira utanga ku banywanyi b'ijwi rya Amerika no gufata kano kanya ko kuza kwitaba kino kiganiro mwasobanuye ibitari bike cyane kuri indwara ya gute turizera ko n'abaduteze amatwi bafashijwe cyane rwose
murakoze namwe ndabashimiye kubona mwantumiye no hanyuma mukagira akabakiye abantu babitura murashaka kutubwira tuzabitaba murakoze
turabashimiye cyane rwose cyane rwose tubibutse ko muganga niyo kindi Angelique akorera ku bitaro umwami Prince Regent Charles I Bujumbura mu Burundi abifuza kumwitura ni muganga mu Gifaransa bita umuhomatologiste avura indwara zo mu makonyero indwara zo mu ngingo avura indwara zo mu ngingo ashaka kubafasha turazi ko no mu Rwanda naho nyene hari abaganga bavura rero nkuko yabivuze no kwegera abaganga bakagerageza bakabafasha iyo mwumvise mufise ibimenyetso by'indwara twaganiriye uno munsi indwara ya gute ifatira rero mu makonyero Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye tubararika ibindi biganiro byo kwijwe rya Amerika adresse ya cyo internet aho mushobora kuronka ibindi biganiro ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuri Facebook naho nyene makuru n'ibiganiro arahari no kuri Twitter imirongo yacu ya Twitter ni radio yacu VOA hose kuri mirongo murashaka kuturonka ko ibiganiro n'amakuru yacu murashaka kuyaronka rero mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka nkuko twabivuze turabashimiye cyane gose abahamagaye bakabaza bakashikiriza n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi reka duhera heze tubaha kano karirimbo mwakoze cyane mwese It's a short situation. We celebrate life tonight. Oh yeah. See how the girls them fill up the room. See how the men them switch up the volume.
bad man one time, rude girl too. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Looking so fresh and we spending the Benz. She a pounce on a dollar. Good life, nothing else but good vibes, good vibes. Tonight we rock, it's going down, yeah. Tonight is when we get it started. All of the girls, all of the man, then turn it up to the break of the dawn, yeah. We roll up, we light up. The girls come a loving the link up. We roll up, we light up. The girls come a loving the link up. Good life, good life.
Kukona shaka kumviriza Kona hondi nare imberi ya wengi inama Shaka viri uminduke undyo mutima Na okwe zari kowewezi Urjumu nari ndicha kunda Ni wabona muko sherezi Mbawari reichane Kuko kusina uri perfect Jewe nawe turabanu Baby, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi. Club Nirvana na La Costa Beach Nusuba wari wakugi indi pa baby Lover lover kugeza nuku wagore babanu Naguhayu umutima wanji Sengi mana na ira kumba Ni wabona nguko shereji Umba wali leitane Kuko kusina uri perfect Jewe nawe turabanu Baby, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi.
Arakoze Sadbi kuri ako karirimbo turangirije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nkuko twababwiye mwakoze cyane kubona mwateremenye natwe kuri no saha tubandanye kubararika kumviriza radijwe rya Amerika mwari muri kumwe rero na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mwakoze mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika turabashimiye
turashimiye Oriane Tangishaka mugenzi wacu mu kiganiro muri sanga.